Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira ku FM 104 n'ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu wa Kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com mwiwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Inyuma yaho amakuru y'igihugu cy'u Burundi yakoranyirije urwaruka rurenga 2000 mu ntango y'ukwezi kwa kabiri mu nama yari ifite intumbero yo kuraba ukuntu urwaruka rwo kwijijukira ikorwa by'iterambere. Bamwe muri bo bitavye iyo nama basanzwe barangura ibikorwa byo kwiteza imbere. Bavuga kwimpanuro bahakuye zaringira kamaro. Bavuga ko imigambi leta iriko irashira imbere yo korohereza urwaruka rutanguye ibikorwa by'abagwiza tunga izo rufasha kandi izo gabanya intambamyi zahora zibabangamira. Babona ko kubagabaniriza amatagisi no kuba tangisha kutabatangisha amakori cyane cyane mu mwaka wa mbere batanguye ibyo bikorwa bizabafasha cyane na burya umwaka wa mbere ariwo wamagorana. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye bamwe mu rwaruka rwari muri iyo nama kugira ngo batubwire niba bahari ingoga bakuye muri iyo nama canke niba babona ko atakizohinduka. Turaba kandi turi kumwe n'umuhinga akomeye cyane mu bijanye no gutanguza ibikorwa byo kugwiza kwiteza imbere. Turi kumwe turaza kuba turi kumwe n'umufasoni Salome Ntegeka turiko turamurondera kuri telefone mu kanya araboneka. Arubwo yishyira hamwe Kimax rigwanya gufungura nabi cyane cyane mu bibondo ari Bujumbura mu Burundi. Tuba turi kumwe kandi na Hugues Nimpagaritse arongoye isosiyete yitwa Green Production Corporation ibanga entrepreneur environnementaliste. Turaba kandi turi kumwe na Apollinaire Shimimana umurundi aba muri Georgia muri Leta Zunze Amerika. Numuhinga nonosoye ivyerekeye ubutunzi akaba mu bikorwa vyiwe vya misi yose yigisha imiryango kujanye n'umutungo wabo eka hamwe no kubungabunga uwo mutungo. Ikiganiro kirengana ku ndwi rimwe mu ndwi yise Empower Hour. Mu kanya rero nibaza ko producteur ariko arondera abo turi kumwe ko tura muri iki gihe turi kumwe na Apollinaire ari mu ntara ya Georgia. Mwaramutse neza Apollinaire.
Mwaramutse neza ba Frederic.
Murakomeye.
Turashimira Imana.
Ni ibihe byifashe gute ngaho?
Mvuze ngo?
Ibihe byifashe gute rakanye ha mufite neje nyinshi?
Ibihe byifashe neza. Hameze neza gose. Hasa neza ariko harakanye pe. Muga nta neje dufise hano.
Turacharondera abatumire ugaruka bamwe mu rwaruka bagiye mu nama bakoreshejwe n'umukuru w'igihugu cyane cyane ugaruka ruri mu bikorwa byo kwiteza imbere ariko mu kanya nibaza ko tubabona ama telefone acagoranye ariko nashaka hamwe bwire rero mumenyere cyane rwose ibikorwa byo kugwiza itunga nagomba mutangura mutubwire ivyo murangura mu kiganiro mushikiriza kuri Zoom aha muri Leta Zunze Amerika ikiganiro gikurikirwa cyane gose n'abantu bose ka abanyamerika barundi ka abantu bose mutubwire gato ico kiganiro cyane ukuntu cyifashe
murakoze cyane Frederic ico kibazo imaze twebwe ibyo dukora kandi kandi ndi mu mazi n'igihe dukora ibintu bijyanye no kwigisha abantu kugira ngo bashobore gutegura kazoza murabona murabizi mu buzima keshi abantu iyo bagomba iyo umuntu avutse arakura hama akajya ku ishuri ajya ku ishuri kugira ngo arondere ubumenyi kugira ngo azoshobore kuronka akazi keza kugira ngo tukumbure isosiyete kanaka ishobore kumwangaja imuha akazi ariko twasanze keshi abantu benshi baragenda ku ishuri ugasanga biragorana ugasanga akazi ntikabonetse biturutse n'uko abantu bazi yuko bagiye ku kazi bazi yuko leta ariyo itanga ubudo tumaze kubona yuko ariko biri fashe dusanga yuko byiza ari ukujya ku ishuri kugira ngo twironderere ubuzi twebwe nyine rumba rero keshi usanga tugenda ku ishuri kugira ngo tugende kurondera tuje kuroka akazi numva turonka uduha akazi kubera ubumenyi dufise ariko twasanze ari byiza ko umuntu yokoresha ubwo bumenyi afise kugira ngo ashobore kurondera ubwo buzi wenyine ashobore kwitunganiriza ubwo buzi mbere bishobotse ashobore no gufasha abandi twebwerere kuri ibyo dukoramo ni gufasha aba imiryango gutegura kazoza no kuba kuvuga nko kubaka inzu ya kazoza y'ubutunzi rero iyo ugomba kubaka inzu ufise fondasiyo uherako ushobora guhera kubaka impome utarubaka fondasiyo hanyuma umaze kugira fondasiyo ukagira impome hanyuma ukagira plafo ukongera ukagarisha ko matwatire niko bigenda iyo ugomba kubaka rero mu twe ibyo dukora tugisha abantu gutangura gutegura kazoza amahera ukorera uriko urakora dabodabod umenya gute ingira amahera ashobora kugukorera tugisha abantu kugira ngo bashobore kumenya gukoresha amahera kwitunganiriza kwiyongerera imirimo muri make hanyuma ukamenya amahera ukoreye ukamenya ingene uyagera kandi umaze kuyagera n'ingene ushobora kuyagwiza agakura utegeza kumenya ingene uyakingira novuga ingene uya protege
abanyuranyi ni bande abantu bakurikirana icyo kiganiro ni nk'abandi cyane
n'abantu bose n'abantu bose kuko ibyo dukora byose ibyo dukora ni ibintu bikenewe n'abantu bose kuva ku mwana gushika ku muntu akuze kandi kuva abantu ubwoko bwose nta kuvuga ngo ubundi naho uri umutunzi naho umuntu afise amahera menshi umuntu ashobora kuba afise amahera menshi mugabo bikamugora ingene ashobora kuyabika neza bikamugora ashobora kuyabika kugira ngo kumbure ntahombe ashobora kuba afise amahera akaba agomba kugira umugabo kubera kumbure idomena aba arimwo muwe asanga hari ibindi atazi ingene bishobora kumufasha kugira ngo nokora ashobore kuyaproteje kubera ashobore kuyakingira ku buryo ayo mahera atazotwarwa n'abandi bantu bo hanze canke adashobora kuriha amatagisi menshi biciye mu mategeko urumva dukene n'abantu bose hariho abantu usanga bafise abana mugabo bikabagora kugira ngo bategure kazoza kabo kujya ku ishuri nabyo turabibafashamwo urumva n'abantu bose afite serivisi yacu ikenewe n'abantu bose nta muntu n'umwe asigara inyuma
hanyuma mushikana ya Apollinaire Nshimiyimana hariho ibintu bihambaye cyane rwose nk'umuntu agiye gutanguza ibikorwa byo kwiteza imbere ategerezwa kumenya cyane cyane nka muri Amerika bizwi ko nko ku izina SWOT analysis nashaka kutubwira ibintu umuntu akeneye kumenya umuntu wese ashaka gutangura kwiteza imbere mu byerekeye ibitunzi
SWOT analysis cyane rwose keshi iyo ugomba kugira gutegura ubutunzi cyane ugomba kugira kugira imirimo yawe kugira business yawe icya mbere no kubanza kuraba yuko iyo serivisi ko ikenewe n'abandi yofasha abandi kandi ikindi ndashobora kwiye kubaza kugira ngo iyi serivisi ndayihe abantu abo bantu nzoyiha bizoborohera kugira ngo ibashikire bizoborohera kugira ngo bayironke kuko hariho serivisi umuntu atanga ugasanga isaba yuko barinda kukuriha niba barinda kukuriha iyo ntuzeye ayo mahera ubaca kugira ngo bahe iyo serivisi barayishoboye ni bose bashobora kuyironka kugira ngo bashobore kuvuga ubushobozi kugira ngo bashobore kuza kukwegera ubahe iyo serivisi twebwe service zacu ntiduriho nabantu turiho na makampani dukorana ko dusanzwe dukorana na makampani mesh twebwe turi kujya hamwe mu bisanzwe tujya hamwe turi benshi objective yacu niyo kwigisha abantu mu bisanzwe guhumura abantu kubabona ibintu kubona ibintu batari bazi yuko bibaho muri kazoza mu gutegura ka kazoza muri icyo gihe twebwe service tubaha tuba turabumvisha ahubwo tubaha ubumenyi nk'ishuri tubigisha umba tubigisha gutegura kazoza.
Yego, wavuze ikintu bihambaye cyane rwose ko mu gutanguza nk'ibikorwa byo kwiteza imbere umuntu akeneye kuraba iyo service ikenewe n'abandi. Tukaba tuzi ko kenshi na kenshi nk'aba abantu bo mu bihugu turimo kenshi na kenshi usanga bijukira nk'igikorwa nka kimwe, ugasanga umuntu atwize akabari bose bashaka kugira akabari kintu ngo mutanga kimeze nk'impanuro n'iki twavuze ya SWOT analysis nk'uko utangura ukavyibukara bati wewe ubuhinga bwawe buri hehe, ingufu zawe ziri hehe kugira ngo urabe ikintu kitoba kimaze gutangwa na benshi aho ari cyo utangura kugira ngo ushobore kuronka n'abakiriya benshi.
Kuba utangwa ikintu muramura kandi kambanira ndabanga bashimira kuri cyo kibazo yasisa kamara kuko kuri experience sise usanga umuntu mu business gukora ibintu bitandukanye mugabo usanga ntashoboye gutera imbere iyo bishyitse muri icyo gihe. Kuvuga yuko iyo service musanze kugira habiterambere haba ibintu byinshi, kandi dushobora gukora ikintu ngo uvuge yuko wewe nyine ugikoze wenyine ngo aba ari we ushobora gutendera ngo uko ari wifise wenyine. Iyo service haba ifise service kagizwe n'abantu benshi ni byiza cyane, ubwo birimo mu iterambere ngo ikintu nyamukuru ni cyo ko abantu baca baje hamwe. Ingorane mbona mu bintu mu bihugu byacu bifise umuntu agiye mu kintu agasaha ubundi hampande yibaza gukora cya kindi hacyaba ishari nko kumengo aje kumugwanya isoko aje kumutwara isoko. Ariko ibyo nibyo bituma haza iterambere iyo haje abantu benshi bakora ibyabo nibyo biteza imbere igihugu, nibyo biteza imbere sekitere prive. Hatari sekitere prive igihugu ntishobora gutera imbere kuko leta ntifise ubuzi bwinshi ubwo cyanke bwose. Urumva rero muri icyo gihe bica bisaba yuko muje hamwe. Ni byiza yuko ubona yuko iki kintu ugishoboye ukabona yuko gishobora gutera imbere abantu nk'akaro nk'akabare, ni kwereka abantu badashobora kugenda kujya hafi. Reka twebwe ntitwonona mu bihugu byacu, ni uko tubuze ugushyira hamwe, nicyo tubuze. Nicyo gituma ubona leta mbyeyi leta nkozi yazanye ibintu by'amakoperative, burya umuntu azi kirya kintu yaragize neza. Kubera ushobora kuzisa serivisi ngaho ndafise serivisi nk'iwawe hajya ukaca usanga hagiye kuba kompetisiyo, ukubera abarinzi babigwiriye mu karere kamwe mukamubwiye murazi nyine muje hamwe mugakorera hamwe murashobora gutera imbere, ugasanga mugiye muragura uburere no mu zindi ntara. Icyo nicyo tubuze gushyira hamwe.
Ega tugarutse kuri iyo mugambi abantu ika kuri iyo tekinike ika ubwo buhinga butuma umuntu imbere yuko atangura kwiteza imbere ashira imbere ibyimubiro akaraba ibintu byose kugira ngo arabe ko uyu mugambi uzobwira icyo uvuyemo, n'ibyo twise mu cyongereza SWOT analysis. Aho SWOT rero akari kuvuga ko S ivuga strength, ni ukuvuga ubukomezi bwawe. Ikintu urusha abantu ni ikihe? Muri SWOT hariho na W. Iyo W ni ukuvuga ibintu woba ari nka witness wewe ufise ka ibintu byoba bifise nk'intambamyi kuri wewe, hanyuma onaho kaba ari nka les opportunités, ibintu byotuma uwo mugambi wawe ugenda neza. Hanyuma na te nk'uko twabivuze SWOT rero akaba ari ibintu byo kubera intambamyi, haba amategeko ya leta, ikintu iki ikintu mwubwira abantu cyane cyane kubyerekeye ukuntu wo kwisuzuma imbere ya byose ni nk'iki twavuze kuraba ubwa mbere na mbere ukuntu amasoko ameze, kuraba ingufu ufise, ikindi urusha abandi ni iki, ikintu ubwira nk'ubwo rwaruka mu kanya turaza kurubona kuko amatelefoni atagoranye, ariko nk'impanuro mwaha nk'urwaruka hariho urumaze igihe kitari gito ruri muri uyu mugambi kwiteza imbere, hariho n'abariko baratangura ubu na burya baronse ingoga bemerewe bitari bike, harimo kubagabaniza amatagisi n'ibindi. Ikintu impanuro wubaha ni iki imbere yo kubatangura business yayo yose?
murakoze cyane muranyumva
yego turakumva
cyo mbona icambere keshi iyo tugomba kugira business yego kugira ukangure kwishyira hamwe ugire umugambi w'iterambere uba ubabore urabanza wewe urabanza ubuzi ubumenyi bwawe icyo ushoboye ushubona kuko ubuzi yuko tikinda gishike ndabona ngaha nta kihari kandi agenda gishoboye icyashobora gufasha abandi muri icyo gihe turabagusa ubushobozi bwawe urakwiye kuraba n'icyo udashoboye icyo ubuze kuko nta muntu yikwigiye muri byose ibyo ni ibintu bisanzwe usanga kenshi naho ubufisi urashobora kufisa ikintu mugabo usanga hari akantu gatoya ubuze ibintu bigatuma bitagenda neza muri icyo gihe rero uraba niho hacagaruka kuja hamwe usubanza kuraba iki kintu intambamino ugira kugira sintera imbere niyihe hanyuma umaze kubona sinzi ko turi muranyumva hanyuma muri icyo gihe ucubo ni byiza yuko ucura umaze kubona ingora intambamye ufise icyo udashoboye weaknesses yawe ufise ushobora gutuma udatera imbere niho haca haja kujya hamwe ugaca wiga ucurondera abantu mukorana ko mugiye hamwe kuri ko ube wenyine kujya vuga ati iri niyo fera force rero muri icyo gihe bica bisaba yuko ni byiza yuko mujya hamwe ugaca uraba uti njyewe mfise ibi njyewe mfise itara izi na ofisi mugaca mujya hamwe mugaca mubona gukora njyewe niko mugorora hano urwaruka hamwe cyane gukorera hamwe umwe wese akazana ubumenyi yize ubumenyi afise n'ubushobozi afise bakabishyira hamwe hama bagaca babona gukorera hamwe kuri ko kuza kugomba kwimana ko ingorane hari umwe usanga dufise ingorane yuko tugomba yuko umwe ajya hasi mbere yuko agiye ntera imbere ibyo ni
ikibazo gihambaye cyane rwose
kuko nibyo byatumye ibihugu bitera imbere nuko bajya hamwe ngaha umuntu abonye uri kuratera imbere aho kugira nze kukurwanya ahubwo aza kukwiyegereza kugira ngo yige bimwe uri kurakora kumukora kugira nawe ashobore kuza kubishyira ahandi wa mugambi utarashika cyane akaza ati reka tujye hamwe ko ufise ubuzi ibi nawe ugeze ngaha kuri urwego nanjye nkaba ngeze ngaha reka tujye hamwe rero ntihabe bya bintu by'uko ngo urukundo akari hejuru acyo ashinyiza uri hazi ubwo nawe abandanya aduhuga ibyo ni byo byonona iterambere
yego ibyo ni byo reka ndabona n'umushyirantahe Hugues n'impagaritse yashitse telefone zari zatugoye muri aho Hugues impagaritse
turaho turashima nyakubahwa umwese makuru
ni byiza cyane rwose ikaze mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umushyirantahe ya Pauline Nshimirimana aba muri leta ya Georgia aba muri leta ya Georgia muri leta zunze Amerika akaba ari umuhinga cyane rwose afite ikiganiro kuri zone nka rimwe cyangwa kabiri mu ndwi ikiganiro cyitabwa n'abantu batandukanye abanyamerika abarundi akaba abigisha ukuntu bogwiza itunga ukuntu butangura kwiteza imbere mu byerekeye ibitunzi eka n'ukuntu bungabunga umutungo wabo hanyuma rero akaba ari ngaha kugira nawe nyine agira icyo atereye turarindiriye madame Salome ntegeka telefone ziracagoranye ariko mu kanya araboneka ubwo rero nimpagaritse ko tukubonye ngaha wewe uri mu rwaruka rumaze kwiteza imbere cyane rwose mu Burundi mu byerekeye kugwiza itunga no kwiteza imbere entrepreneuria murashihe cyane cyane imigambi ya kugwiza itunga mukoresheje uburyo bukingira ibidukikije mwaragize akaryo ko kuba muri kumwe mwaratumiwe na perezida w'u Faransa Macron igihe yabonana n'abakiri bato nashaka cyane cyane mutubwire uyu munsi ku byerekeye inama mwagize n'umukuru w'igihugu iyo nama bwa mbere na mbere yagenze gute mwashimye iki
ego inama twagize n'umukuru w'igihugu yaratubereye akamaro kubera aguma atwereka ingene itanguye n'umutahe muto gushyikira umutahe munini yaratwereka akarorero ko utanguje inkoko imwe korora inkoko imwe inkoko yoshobora kubyara ikaberagura igatera imbere inkoko ikazogura ikazoshika ku nka inkoko ishobora kuvamo inka urukwavu rushobora kuvamo inka akira byose ni ishaka byose ni kubonera ni ukuvuga icyo kiganiro cyarabaye cingira kamaro inkumuke yari kora sikira abana uko umuntu yo uteze imbere uko urundi bu dashobora kubuza ibishomeri byose by'abajene atushira kubiha akazi muri leta kuvuga rero abakora dukangurira atwege twatanguye bwa mbere kubikora ukora ibikorwa ariko ugatusanga ibyo bikorwa byakigombye bizakubera icyo kintu cyo kuyungunga mu Burundi cyari bwatangure gutera imbere ariko ko twaronse se barundi arishira imbere kumva natwe turamutege hanyuma tukatubwira n'abatoyi bacu agende babyumve babone kubera umutoyi wacu atazoshobora kwiteza imbere muri iki gihe kizogorana
Ego betu uragaruka no ku mu muhango mwaronse cyane cyane kuvyerekeye kurohereza mu gikorwa cyanyu cyabagwiza tunga ariko imbere yaho reka tubanze twakire madame Salome Ntegeka mwiriwe neza madame Salome Ntegeka
Amahoro cyane
muraho murakomeye
Ego ntore
ya telefone zari zagoranye twari twabuze turi kumwe n'umushyaka nta yuga n'impagaritse aho mu Burundi nibaza ko mu nzi nanyi tukaba kandi turi kumwe n'uwundi mushyaka nta he Apollinaire Nshimiyimana wewe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari umuntu yanonose ibyerekeye ubutunzi ukuntu umuntu yitunganya akatorokanye mutahe akakiteza imbere ibyerekeye ubutunzi cyane cyane n'ukuntu umutungo ateba akawugumana nashaka ko mwebwe mwari mu nama mukuru w'igihugu yakoresheje nashaka mutubwire cyane cyane ukuntu iyo nama mwayakiriye mwebwe imbere y'uko tuvuga zimwe mu ntambamyi bakuyeho nagomba mutubwire amajambo make cyane rwose ukuntu mwakiriye iyo nama
ego cyane murakoze ku makosanya kugira ngo ngire ntange cyumviro kubera cyane cyane ku bintu nubona nakwiye mu nama kandi byakoshije rwose ni inama yatumye ko ugaruka imigambi yo kwiteza imbere batangiye kandi kwiteza imbere iyo nama ikaba yatumye ko n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi iyo nama ikaba yabaye inama twakuyemo ibintu byinshi kandi byaduteye intege na cyane cyane ngeze ku ijambo umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashyikirije yatubwiye ati uno munsi sije nje kugushyikiriza ijambo ahubwo nje kubumviriza hanyuma kakaba kabaye akajyo keza kubera naho twahagurutse tukavuga ati tugira dukore ibiteza imbere igihugu cyacu turongera akazi mba mbere katwebwe nyine kontene nakazi kurundi rwaruka reka dushobore guteza imbere igihugu twarabonye ko duhura n'ingorane nyinshi kabakaba kabaye akajyo kuko twebwe tumaze gutangura tumaze kubona ingene umuntu ava akabyuka atwe tuzi ingorane duhura nazo tukaba twahawe akajyo imbere y'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi turashyikiriza ibyiyumviro byacu turashyikiriza ingorane duhura nazo mu bikorwa byacu bya minsi yose mugabo twararonse n'abandi baduteye intege turabona ko turi mu bandi ku buryo byaduteye intege rwose ndetse n'umukuru w'igihugu araronka akajya kudutera intege turabona ko tudakamba twirorera ko dushyigikiwe mu bikorwa byacu by'iterambere ndetse hariho n'iyindi porogaramu ifasha urwaruka rufite imigambi iri kwiteza imbere rumaze gutangura n'utaratangura porogaramu yitwa paeje tukaba twarashoboye kuronka kumenya inkuru nyinshi zishobora kuzotuma turonka ingene dufatwa mu mugongo mu bikorwa byacu bya misi yose
murashaka kutubwira mu kanya gatoya cyane rwose madame Ntegeka mukatubwira zimwe mu ngorane mwari mufise imbere y'uko mukora iyo nama n'umukuru w'igihugu
ingorane zimwe twari dufise bon najyabo nk'uko nari natanguye ndazifise nje natanguye antisisimase twari itanguye mu mwaka w'igihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kwezi kw'indwi twarabona ko ari kurondera uburyo ari kurondera amafaranga mugabo ugasanga nta ntumbero twari dufise itomoye kugira muri uko kwacu kurondera kubaho kurondera akazi gukreya akazi mugabo mu nyuma twarabonye ko ingorane atari uburyo gusa uburyo uraburonka mugabo ugasanga utabyiteguriye biragoranye niho mu nyuma twizeye twaronse ubumwigisho turigishwa ukamenya ati by'ukuri amafaranga aza ubwa mbere mugabo inyigisho nizo zitangura hanyuma ukamenya ingene ushobora kuzokoresha ubwo buryo iyo ngorane twari twifise turatangura mugabo ukabona ko naho bimeze gutyo ego izo ngorane warazikuyeho ubwo bumenyi kumenya burabufise kuronka ingene wiyorganiza nibyo bibuze mugabo se twasi twavuga ati ubumenyi turabufise mugabo turakeneye kumenya kuronka abadufata mu mugongo canke ibibazo tekinike duhura mu byo dukora twobironde tworondera umuti duciyehe mugabo kubera twahuye n'abandi ugashobora kuyaga n'abandi ugashobora kuyaga n'ubundi rwaruka ukabona ati bwa bundi ya ngorane sindayifite njyenyine mugabo ukaburonka n'ubundi akubwira ati iyi ngorane tekinike ushobora kuyisimba gutya cyangwa ugasanga na institution wakwitura ntawe wari uzi mugabo uhuye n'abandi ukaronka ukubwira ati par exemple kugira ngo ushobore kurondera amanota nk'umuca harya ingene ushobora gukomanda amamashini mu by'iwacu cyangwa na terrain twari uzi ko dushobora kuronka terrain dushobora kurimiramo na cyane cyane ko jyewe nkorera mu bintu bya down of the business ndabona ko nshobora kuronka ingene nshobora gukomanda cyane cyane nsiye
aho ni mu byerekeye urimye aho ni mu byerekeye urimye aho ivyo muvuze mu agro mukoreramwo ni mu byerekeye urimye nivyo
turimira turima cyane ibyoba nibyo turima hanyuma tukabyirimira tugatanga n'imbuto ku barimyi bifuza kubirima hanyuma iyo mbuto tukazosha tuzagazosha babishorera iwacu tukaca tubitransforma mugabo naho baba baritse twabahaye imbuto bakongera bakabidandaza ko tuzagurira avec une valeur ajoutée
ni vyiza cane gose tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi wacu Chrétien Claude Miriweneza murihiga Claude muri hehe
ndi Bujumbura
ego me aha turi kumwe n'abatumire twatumye abakiri bato eka batanguye ibikorwa byo kwiteza imbere turi kumwe na Hugo Nimpagaritse turi kumwe na Salome Ntegeka na Apollinaire Nshimirimana murafite ikibazo murafite icyumviro kuvyerekeye ibibazo tuko turayaga nabo vyerekeye ukuntu umuntu atangura kuba umugwiza atunga eka akikorera itwiwe duga ku ijambo ikibazo icyumviro
ndasise intererano ndasise kandi n'ikibazo ndababaza mpereye ku kibazo ndababaza biraborohera cyane muri iyo migambi baba ariko baragira mu gihe tubona kenshi iyo tugize amakoperative tukaba hamwe dusanga twagize intambamyi z'uko bamwe muri abo bagize amakoperative baba bafite imigambi imwe ibiheza bikatuza gushaka ku mabyo tuba dufise
ikibazo ciza
hama intererano jewe mfise kuri ico turashima cane uyo mugambi leta iriko iragira yo gushira hamwe abajene kugira ngo bashobore gukrea ubuzi ariko kandi n'intererano yanje niyivuga uko byari bikwiye ko leta irabika igaha imitahe cyangwa igafasha ukuntu abajene boronka imitahe umwe wese agaheza agakeya akazi akiri nka entreprise yiwe biroroha kugira yikurikirane kandi bikanafasha kugira itere imbere binyarutse kuko nk'intamba muri izo navuze dukunze guhura nazo itwagiye hamwe na benshi kandi tudafise imigambi imwe cyangwa ibyo dushaka gukora bimwe nk'akarorero jewe ndaba mfise nk'umugambi wo gukora kugira ngo norore ugasanga ubundi afise impano mu by'umuziki cyangwa ikindi aho biraheza bikagorana badushize hamwe kugira ngo ya migambi yanjye ntebe ndayishikeko
murakoze Claude Chrétien ikibazo cyiza intererano nziza nashaka ati umushyira ntaya Apollinaire abanze agire icyo abivuze ko ati urwaruka ikabararutera kamo kugira ngo urukorere mu makoperative ariko kenshi na kenshi ugasanga bose ntibafite imigambi imwe icyo kibazo gitorerwa umuti gute Apollinaire Nshimirimana Alo Apollinaire. Apoline Nshimirimana muratwumva? Ndabona Apoline atari ko yishura ariko reka nico kibazo tukibaze ugo nimpagaritse hoba hashika ko muje amakoperative ugasanga ntimufise imigambi imwe ico kibazo mu gitoro inyishu gute
ico kibazo cy'amakoperative ni kwa mizako koperative ico genda ndabibona nuko ushaka gukora nk'ikintu gishasha nka innovation aro projet d'innovation usanga isaba kandi cyane ushaka kuzana ubuhinga bushasha mu gihugu umugambi bushasha mu gihugu usanga ari umwe bisaba gukorera hamwe ariko nk'ibintu byo kujya hamwe usanga ari burimi urazi ufite ahantu hanini ho kurima foke mugenda mu kibiri kuva kera abarundi bagenda mu kibiri ufite ubworozi bumva bisaba ko mugenda mu kibiri nicyo gituma ibyo bintu bisaba inyigisho cyane kuri abarundi n'abantu turabya kahitiye twaciyemo abarundi n'abantu bashaka bigungira ko bigumane bonyine bikorane bonyine ntagire uwundi muntu amenya iby'uwundi rero ubu rero dufite se barundi ako tugira dukorere hapo ni ukuvuga tugiye kurima twofuka tujya hamwe kubera turime byinshi twimbure byinshi hanyuma turondere abantu baca baturondera amasoko nk'ubu ugasanga aho abantu baturuka mu ruguru ariko bari Bujumbura abo bose ni kubashyira mu makoperative baterere ayo mahera hanyuma mumenye twe n'umwimbu tuwimbuye twashaka kubiha umuntu ari mu gisagara kandi ava mu ikomini iwacu cyangwa mu ntara iwacu akadufasha no kubicuruza urumva aho bica byoroha ni ukuvuga abantu bagiye muri koperative bakorora amasoko ibishumba ni ibintu bisaba ibintu byinshi ni ukuvuga n'abantu bari hanze mu gihugu washaka kubabwira twebwe twashaka gukora koperative y'ibi n'ibi mubona ibyo bintu tubirungutse muri amerika tubirungutse mu bufaransa tugushyize muri koperative ubona ko tubiza amasoko urumva icyo nicyo cyiza cyo gukorera muri koperative
yego me madame salome ntegeka mwebwe icyo kibazo mwamaze guhura nacyo ikibazo cyo kuja hamwe n'abandi ariko mugasanga mufite imigambi itandukanye
amakoperative ari injajaho abayagiyemo abantu bamaze kugira icyo bafunditse bakavuga ati twebwe tugomba gukora iki icyo si kibi ko bajya mu makoperative bagafunda iki kintu ikiba gisigaye ni uko abo bantu bagiye hamwe bavuga ati twebwe iki kintu kuko twagiye hamwe tukavuga ati dushyize imbere umugambi ubu ndabona ko atari bibi mugabo gusa ko bakurikirana iyo vision yabo kubera ikishe benshi barashobora kuvuga ati twebwe ntanze akarorero bakavuga ati twebwe dufise umugambi ukorora ingurube fata akarorero mugabo bamaze kuronka uburyo nimba ari mitahe yabo bashyize hamwe kenshi usanga baciye bagira ubudumbidumbi ugasanga na wa mugambi bashatse gukora ntibashatse ko gushikama ngo bavuge ati reka turondere strategi zose kugira ngo umugambi wacu utere imbere uca usanga uburyo bumaze kujya hamwe baca makeyi amafaranga makeyi bakayashyira muri wa mugambi wabo mugabo ugaca usanga amafaranga barayasanzaje bakora izindi migambi icyo nicyo gituma amakoperative menshi adatera imbere mu bisanzwe mucyari kindi cyari cyiza cyane mugabo harakwiye ko biga hakaba changement de mentalite bagahindura ibyiyumviro ku buryo baguma ku murongo nayo ku bajene bafite impano abajene bafite impano barashobora umwe wese agapfukiza impano yiwe kandi akayitegura neza ku buryo ishobora kugira ikiterereye hanyuma ikindi gikenewe ni uko habaho sinergi nimba ariho amakoperative avuga ati ay'uburimyi ayo makoperative y'uburimyi abantu barimo ikintu kimwe bashyirine hanyuma barondera amasoko ku bantu bashobora kuba bagira transformasiyo batransforma icyo giterwa cyabo baza waba barimye bagira uruhererekane bamaze kugira uruhererekane iyo chaine de production harashobora kuba iterambere riramba
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na Ruhamya mwiriwe neza
mwiriwe neza
murakomeye muri hehe ga Ruhamya
ndakomeye nane na arabahora
muri hehe
ndi kigali ahitwa kibagabaga
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyimbo cyuko tuvuga kuvyerekeye ukuntu rwarukagwa kwiteza imbere mu gushinga amakoperative ka mu gutanguza amashira hamwe ka utangura kuba abagwiza tunga murafite ikibazo murafite icyumviro
ndabaza cyakubaza cyarumere ndana n'ibindi bya kubaza abagira abantu bize mu batumirwa
yego
cyarumere ndagira mbanze mu batangira gukora inyamba cyangwa imbogamizi cyangwa challenge yahuye nazo zishobora kuba bizimwe bikorwa by'ibyakubiri mu matanga n'izi ikintu yagira urubyiruko iyihe nama n'intamba yagize ku buryo batahura nabyo ngo basubire inyuma
ikibazo cyiza cyane rwose
uretse gato hari kimwe ngo igice nk'ikintu mbwira ngira ngo babafe n'abaza kutubwira ubona umukuru w'igihugu yasabye urubyiruko ko nta mazi y'amacyuza bayabyaza umusaruro bakayashobora ko bayajyana hanze y'igihugu akagurwa ariko hari ikibazo kimwe urubyiruko rugira ni ikingiki bashobora kwishyira hamwe noneho iyo bagakora fagitori cyangwa uruganda ca izirimo gaciriritse cyane haza ikibazo kugira ngo niba mwishyize hamwe murakenda umu expert umu expert umuexpert uzabafasha kugira ngo arenze umukora niba byujuje ubuziranenge ku buryo byaba nageze kuruta hanze abazabo baexpert bari abaexperi baza ugasanga nabo barimo guhembwa amafaranga menshi kurusha ayo binjiza ayo rwa rubyiruko rwinjiza ese igihugu cy'u Burundi kizabafasha iki kugira ngo bashobore kuba baexpoza bya bintu hanze bagifite bataje kubarya amafaranga menshi ese ibindi bizabafasha iki
murakoze ruhamya ibibazo byiza reka ikibazo cya mbere mwakibajije madame Salome agire icyo kivuze ko niba mutacibuka madame Salome ruhamya ashaka kumenya intambamyi muba mwaragize igihe mwatangura ibikorwa byanyu byo kwiteza imbere inama mwugire ugaruka niyi mukanya gatoyi cyane
intambamyi bwa mbere twahuye nazo tubitangura ya entreprise yacu intambamyi ya mbere yari ku nyigisho twatanguye entreprise atanyigisho dufise wanashaka uburyo twari tubufise mugabo dutangura atanyigisho dufise kugira ngo dushobore guha intumbero umugambi wacu twariha intumbero ibereye niho twatanguye gukora ahubwo na bwa buryo twatanguranye buratakara kubera nta ntumbero twari dufise mugabo bo mu nyuma tumaze kubona ko twatakaze ahubwo twanahombye twatanguye twahombye niho twaciye twicara hamwe turiyumvira ati none by'ukuri byankiye he tumaze kubona aho byankiye na cyane cyane turiga uko turi batatu uko kubera muri entreprise turi batatu turiga aho twagiriye ikibazo niho twavuze ati reka dukosore tumaze gukosora turatangura turakora mugabo izindi ntambamyi twahuye nazo tumaze gutangura gukora twamaze no gukosora twafashe n'umwaka n'igice kugira ngo twige turajya mu maformasiyo turiga gestion y'entreprise turiga ingene dushobora kuorienta amahera tukapriyoriza ibintu tugapriyoriza amaactivite dufise niho twagiye gutangura gukora mugabo gukora twatanguye kurima dutanguye kurima ingorane twahuye nazo cyane cyane nazo nyene ni iby'ubumenyi kubera twasanze muri twebwe ata muntu yizi ibyo kurima mugabo dufise twize dufise amakompetense ari complementaire muri iyo transformation agroalimentaire y'iwacu kubera bye n'ibyanvironnement n'ibintu bya administration gestion de projet ndabyiga tukaba turi kumwe n'umu ingenieur industriel tukaba turi kumwe kandi n'umuntu yizeja transformation ya gouvernement en nutrition afite compétence muri ibyo bintu mugabo twabonye ko muri ibyo by'ubirimi bikeneye umu agronome mugabo naho nyine twari twamaze kugira ikibazo mu mwaka wa mbere twatanguye uburimi mugabo urabona aho tumaze kuronka umu agronome twarabonye ko hari ikiyongereye mugabo hariho ibindi bintu bibuze ngaha mu Burundi tubuze umaze kwiyumvira ati amamashini ngaha mu Burundi ni ikibazo ntidushobora kuronka ingene dukomanda amamashini nta mamashini ngaha koreza iwacu ngaha mu Burundi ibyo n'ibindi bintu tujya kurondera hanze ikindi kibazo ki ambalaje ikintu cy'ama ambalaje muri agroalimentaire ikintu ambalaje ni ikintu incontournable nacyo nyine turabona ko ari ikibazo ngaha iwacu ari ibintu bidusaba uburyo bwinshi dusubira kujya kurondera mu mahanga
inyishu tanze madame Salome ziratanze reka inyishu ku kibazo cya kabiri cya ruhamya byo kurondera nk'umu expert mu kuba mukorana muri ayo mashyirahamwe ariko imbere y'uko tuja kwa nimpagaritse yuge kugira ngo kwa Polinera mwambabire Shimimana kugira ngo atubwire ishure ikibazo gikomeye cyane ngo cyabajijwe nashaka duhe ijambo Innocent de Bimana umumenye umunywanyi wa radio ijwi ry'Amerika duga ku ijambo Innocent ikibazo cy'imvira turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ikintu urwaruka rwo kwiteza imbere mu gushinga amashyirahamwe cyabagwiza tunga
nuko natwe botubwira nk'icyo shyirahamwe urwo rwaruka rurimo bakatubwira nk'ishyirahamwe barimo batangije amahera acaranke binjira ku buntu natwe tukaca muri shyirahamwe tukinkunganya hamwe n'abandi kuko ishyirahamwe nicyo kintu cya mbere mu buzima tudufashanya hamwe n'abandi umuntu akiteza imbere kuko umuntu atagira amashyirahamwe kugira umuntu yiteze imbere imwe mu Burundi nasanze bigoye cyane utari mu ikoperative bombe ati none uko kwaruka bagize iyo nama mu ntera bari mu mashyirahamwe bari mu ishyirahamwe ryitwa gute cyane iryo ishyirahamwe ntibaratangura kurijyamo hama natwe tubicemo hama twiteze imbere cyo kibazo cy'imbere n'ifisi
ego me Innocent de Bimana urwaruka rwa inama n'umukuru w'igihugu n'urwaruka rwa rwatanguje reka ibikorwa byo kwiteza imbere ku n'urwaruka rutandukanye kandi ibikorwa bakora ni ibikorwa bitandukanye ariko ko mwabaje ico kibazo reka ndamuhe ijambo mushanta Hugo n'impagaritse mu kanya gatoya cyane rwose binjira gute mu mashyirahamwe nk'umuntu washaka kwinjira mu ishyirahamwe ryanyu rishyira imbere rikora amakamwanya reka rishyira imbere imigambi yo gukingira bidukikije umuntu wese arashobora kwinjiramo cyangwa muraba abafite ubuhinga rwa ku ijambo mu kanya gato
niko kubyerekeye kwinjira urumva nk'ikirundi cyagoye ariho ishyirahamwe setini asosiyasiyo rero abantu bamenyereye asosiyasiyo idaharanira inyungu ubu turabwira abantu bajye mu ishyirahamwe riharanira inyungu niyo koperative ni ukuvuga abantu baratwawe n'amasosiyasiyo ajya ataharanira inyungu ugasanga umuko murakotiza ariko atanyungurizo bagarukako ariko ubu biratandukanye na koperative koperative hariho n'igisata cy'ugurura amakoperative bagenda kwiyandikisha yitwa nakope barakwigisha ingene inyungu igaruka rero ku byerekeye nk'ishyirahamwe ry'iwanjye ni ishyirahamwe ushizanye imitahe ushaka kwageramo hanyuma urabye uburemere turiko turakora bwo gukwiza ubwo busaho igihugu cyose ni ibintu bisaba amahera menshi rero bisaba amahera menshi igihugu hanyuma wumvise na Salome yakubwiye ko akeneye amambaraje atekera nk'ibyo bintu byiwe byinjya urumva turacyafite igikorwa kinini kinini cyane ikibi gusa ni uko nayo mabanki atatwizera kubera twitwa urwaruka kuduha ubwo buryo ariko habonetse abanyamitahe nicyo gituma no mu Burundi bigoye no kuronka abanyamitahe ariko si wa mutahe w'amahera make kubera ubu tugeze ahantu dufise nka platafere itwereka gukwiza mu Burundi bwose ibyo bintu itwereka haja abantu bahingura ibintu biva mu burimi ko bakeneye amambaraje anana yatandukanye amakarto yo kwitekera yo kwirungika hanze urumva ibyo byose ni ibintu bagenda kuronderera hanze rero ushaka kubikorera ngaha mu gihugu kubica bikorana nicyo gituma n'amabanki ubwiye kuyerekana uyu muganda atakubwira no ayo mahera ntidushaka kukwizera niyo paeje nawo izoza icyo gisata kiraba imigambi y'abajene turi ku kivi ariko ubu turifuza kukwiza mu gihugu cyose turabe ko tubishora no hanze nuko rero uyo muntu usanga ari umugambi uremereye cyane uremereye cyane
yego rero imbere mu kanya turagaruka cyane cyane ku muhango mwahawe uzutuma ibikorwa byanyu byoroha ariko imbere yaho nashaka tugaruke ku mushyana ya Polinaire Nshimiyimana hari kibazo cabajijwe cyane gose gikomeye gose kibazo kivuga ukuntu nk'abaje mu makoperative bashobora kuja hamwe ariko ugasanga bafite imigambi itandukanye kugira ngo abo bose babazanye imigambi itandukanye bashire imbere ikintu cyo tuma biteza imbere Polinaire Nshimiyimana muhinga mufise impanuro mwubahanize
murakoze cyane Frederic mumbabare nari navuye ku muntu byagiye nkabonye nari nababuze kandi murakoze kungarukana icyo kibazo murakoze ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyane cyane yuriko urategura kazoza cyane cyane uri kuragira business ugomba kwiteza imbere icya mbere icyo mbona ni gikwiye ubwa mbere mbere yuko ugira business ugira umugambi ubufise ubwa mbere ubufise intumbero y'uwo mugambi ugomba gukora hanyuma umaze kurongera umugambi uciteza uwo mugambi ugomba gukora uwo umaze kuraba ubuzi isoko isoko uzoronka abakiriya bawe n'abahe clientele yawe niyihe isoko uzobishora hehe uzogurirwa n'abande hanyuma hari ikintu rero nyamukuru abantu bibagira umugabo so kwibagira ikumbure ngira ngo kubera inyigisho baba formation baba baronse ifoke umubintu ukora abateza uteza kufisa abapartenere kuko nk'uwo murimyi nka Salome yavuze ko arima mugabo akabura amambaraje muri cyo gihe mbere yuko abanda agira uko ateza ko okay none niba nzokenera ambaraje niyihe sosiyete cyangwa niwundi mu partenere twakorana ashobora kumpa ayo mambaraje so bisaba rero ibintu bisaba umuntu akicara kandi nashimiye cyane kubona baragiye hamwe bakicara bavuga ati naho byabatwaye uburyo n'umwanya mugabo hari ibintu dukwiye ni ibintu baba bakwiye kubanza kuraba kwicara hamwe bakavuga ati okay isoko tuzoyikura ha tuzokena ibi tuzobigura he umupartenere twokorana ashobora kuduhereza ibi ninde umupartenere twokorana ashobora kuduha amambaraje cyane ashobora kudufasha gushora ibi bintu cyane ashobora no kudufasha kugira ngo atugirire publicite ngaha dushobora gukora nabo kugira ngo tumenye ingene dushobora kwagura akarere imwe dushobora kwagura isoko icyo ni ikintu cyane nyamukuru tutararonka cyane cyane mu gihugu cyacu kubera ibintu nk'ibi byo gushyira hamwe by'amakoperative by'amasosiyasiyo ni ibintu bije vuba ariko nk'uko umushinga ntahageje kuvuga imbere yanjye abantu baramaze gushyira mu mutwe yuko bamva asosiyasiyo bazi yuko n'ibintu hari bagenda bakingira ibya gusa bagenda nyine kugira ngo babahe dukwiye kumenya kuja hamwe nyine amakukuzi gushyira hamwe ikintu asosiyasiyo yitera byo kwiteza imbere twebwe nyine
egome reka tuhabe dusozera ku kibazo gikomeye cyane rwose ika ku muhango urwaruka rufite amashyirahamwe rwahawe n'umukuru w'igihugu kujyanye no koroheza ibikorwa byabo nashaka madame Salome ntiyika mutubwire bimwe mubona byatorewe umuti mu nzitizi mwahora musanzwe mufise
ego cyane ingorane tubona zimaze gutora umuti kuva aho turonkeye inyigisho tukafata akanya kubona kukwiga tukabona aho byari byarankiye twarabonye ko hari ingorane twashoboye gutoreza inyishu na cyane cyane ubu kugira ngo tushobore kuronka matiere premiere naho twebwe twavuze ati twirimire ibyoba n'andi mayengredi tuzoshyiramo tushobore kuyaronka twarashobore gushyiraho strategi kugira ngo twirimire bimwe kugira ngo turonke stock strategique y'iwacu mugabo inyuma yaho twarabonye ko naho twobirima ntitushobora kwikwira na cyane cyane turaje production y'izo mashini turabona ko ibyo twirimye twenyine bitodukwira turashobora guhereza abarimyi bamwe bamwe turabahereza imbuto kugira ngo nibyimbuka muri ayo matongo yabo bamaze kwimbura bazashobore kwishorera iwacu byongeye no ngaho n'inyuma yaho twarashoboye kuvugana n'amakoperative amwe amwe adusaba ko twoyaho imbuto akazararimya ibyo biyoba hanyuma agashobora kuduhereza matiere premiere umva n'ayo makoperative nyene ubu turabafite partenaire kandi umva ko baronse aho baza barashorera ibirimwa byabo no ngaho turafise abandi ba partenaire twarashoboye kurondera partenaire naho atari ngaha mu gihugu iwacu bibaye dushoboye kubaronka ngaha mu gihugu iwacu byo babyiza kandi nibaza ko byodimbuka abashobora kuzoduha iyo ambalage n'ibintu biva kure biva mu mahanga bisaba uburyo burebure twarashoboye kuronka abashobora kuzoduha ayo mambalage mugabo n'ubundi uburyo buracyakenewe kubera ni projet isaba uburyo bwinshi kugira ngo dushobore kudoshikana iyo de nutritionnelle yacu ngaha d'abord ngaha iwacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi reka dushobore no kuyexporta kugira ngo dushobore kwinjiza amadevize ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi
byiza cyane rwose uge n'impagaritse mweho ibintu mubona ko byatoye inyishu byahora bimeze nk'intambamyi inyuma yaho mubonaniye ni ko igihugu nk'ibi
urabona nk'umugambi wanjye maze imyaka cumi nzuganire Burundi ihene Burundi bikagira akamwana kumva n'ibintu naciyemo naciye mu ntambamyi zikomeye hanyuma ndaronka n'inyishu inyishu rero ndazifise inyishu rero ziri mu rugo uburyo bashaka ngo yabyandikaye ariko rero mu migambi mu gufata imigambi batiho baraba n'uburemere bwayo kumva kandi ugasanga mu Burundi barafashe deperezantiehagarika izo tumwanya kumva iyo nkingi ya fasaje urazisanga jewe imiziko rero ugazisanga rero ubwo buryo urako baratubwira tubabyifuza ko ariko bazodufasha kuduha uburyo bukwiye kubera dusubize ubwo butahoho kubera ndabizi n'ubushirangazi umushirangazi wenyine
bije mu ngiro ego me
rero ubu akitaho tuvugira niyo nico akarutse tubona cyane ubu akitaho tuvugira dufise ekudodra ahantu bakumvira icyo nicyo kintu cya mbere nicyo mpamagare n'abandi n'ubundi rwaruka ko usohora amaboko mu mpunzi rikatangira gukora kubera ubu yagendeye
ego me nkuko mvyumvise ya Apollinaire Nshimiyimana amashirahamwe ka ugaruka rukorera hamwe canke ugaruka rwishingira ibikorwa byo kwiteza imbere rurikorera gwira mu Burundi hariho ikibazo cyabajijwe ubumenyi ka ubuhinga ku ruhande rumwe hamwe n'amafaranga ku rundi ikintu kiza ubwa mbere n'iki ubuhinga reka kumenya kwa kuntu umuntu ashobora gutanguza ibikorwa bizotuma yiteza imbere canke n'ukora nk'umutahe ubwa mbere n'ambere ikintu mubona coze ubwa mbere n'ikihe Apollinaire
rondera ubu hari imigambi hari ubuhinga bwo kuyarondera
guhinga buzu bwa mbere kumaze kumenya guhinga ishobora kubura amahera.
Igome reka tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza radio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Elias Ndayiragije. Muri neza Elias. Elias matwumva?
Yego ndabumva.
Turi kumwe na bakiri bato bishingiye amashyirahamwe yo kwiteza imbere mu byerekeye ubutunzi, tukaba turi kumwe n'umuhinga mu mpanuro aha abantu kugira bagwize itunga abona afite ikibazo abona afite icyiyumviro tuga ku ijambo mu kanya gato yicana rwose.
Ikibazo ngo kimwe urabye umukuru w'igihugu wewe ubushake yarafite ariko ahantu hari ingorane ni hamwe badushyireho iyo banki yo guharuka ngo isapotinge imigambi yacu ariko ugiye kuraba ibintu basaba na mananiza none wumva kuko ataburyo twari dufite nicyo twakosa nibyo tudaherera muri ibyo bintu kurongera ibyangombwa wumva tuva hehe tujya hehe.
Yego reka
akabazo kagira kabiri umwe kuraba mutemwa ya matiya mutiya twari kushamirizemo ubundi nta bahinga baba barimo n'uburimo ugiye kuraba haraca mu maya mashyira hano haracyari muri ibi bintu bitunganya twitunze imigambwe twitunze iki umuhinga barimo nimba atazwa hano hariya atava mu muryango kaba kandi asa nk'akarubero kaba kabirize kaba deje ntibamuhiryama ntibamuha umwanya ntibarabwa buhinga bwiwe wumva ayo mashyira areka ava hehe ajya hehe adotera imbere gute
reka icyo kibazo twibaze mu kanya gato cyane rwose ndabona umwanya watujanye muduhe inyishu ngufi Madame Salome Ntegeka mu reka mu bikorwa muri kumurarangura muri iki gihe umushyirantahe Elias Ndayiragije yaravuze ikibazo cy'urunaniza rw'amabanki inyuma yaho mubonaniye mukuru w'igihugu izo nzitizi ziracahari
ego cyane ku inzitizi mu migambi y'urwaruka je ku bwanjye ndabona ko zikihari ziracyahari kubera hariho ibintu amaprocedure usanga ari maremare usanga ananije urwaruka kubera kuri burya buryo buke bwabo barakeneye amaprocedure aborohereza bariko barabusaba mayipoteke naho bavuga ngo ni inkoni banki dezeni hariho ibintu usanga bagusaba ugasanga uwo urwaruka birakugora amaprocedure akaba maremare mugabo byongeye je si nguma mvugira urwaruka rwose najyewe ndi urwaruka mugabo hariho ibyiyumviro bikwiye guhindura kirazira kuronka kubona amafaranga gusa ugaca ubona ko ubwo nyine ubaye mu miliyoneri ukwiye gukonsoma uko ushatse mugabo banza kandi sinshira imbere kuronka amafaranga kandi jyewe ku bwanje ndugwaruka nkeneye iterambere kandi nkeneye n'igihugu cyanjye gitera imbere mugabo by'ukuri habanje haza inyigisho bareke kuyora amafaranga bahereze urwaruka rutaratangura nibahereze urwaruka ruri ku kiti rwatangura
reka duhe amasegonda makeyi n'umushyirantahe Eugene Mpagaritse agiye icyo avuze kuri izo ntambamyi zishikirijwe na Elias Ndayiragije avuga ko hakiri intambamyi amananiza mu mabanki mu kanya gato amasegonda 30
yego ngira twohanura cyane cyane Ayiriyasi nashyira imbere amahera afite ubwa mbere umugambi icyiyumviro ushobora na twese tukumva ko twatanguje ngo amahera menshi kubona aho dushyize ntitwashose twirirwa mu mabanki ngo baduhe amahera ariko twatanguye kwerekana icyo dushoboye dukoresheje uburyo buciriritse bwo ngaho ariko tuko twifuza uyu mugambi uraba nk'igihugu cyose ni ukuvuga rero nashaka nunganire Madame Salome hatangura icyumviro ntiyatangura kujya muri banki ngo mamahera aho uzocyuhonga
hariho kandi mushyirantahe Hugues Nimpagaritse turangije ikiganiro ndagushimiye cyane rwose ndagushimiye nawe Salome Ntegeka ku kanya mwatoye kugira ngo musangire natwe ibyiyumviro eka ni n'ubuhinga mwakuye mu mpano mwahawe n'umukuru w'igihugu mwakoze
ndabashimiye
namwe mushikana ya Polinaire nshimimana ku vyumva vyiza mwatanze kugaruka
murakoze cyane mubaha Frederic kuba mwashwe no kuntumira kugira ngo nze dusangire ibyumviro byaje twiteze imbere keze imbere igihugu cyacu
turabashimiye na turabashimiye namwe cyo tumwese mwaduteza amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.